Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku badukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema wongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya. Kudeta ebyiri mu mezi 8 muri Burkina Faso bifite izihe nkurikizi.
Yikudeta yigira kabiri bwa mbere kana instability yerekana yuko muri kana karere ibintu cyane by'umutekano akomeza neza gera yimera nabi.
Uwo ni Profeseri Jean Marie Ntahimpera, mwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza Gatolika ya Afurika y'Uburengerazuba mu gihugu cya Mali. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka ryemeza ko abakozi b'inzego z'umutekano z'igihugu bishe abantu barenga 140 hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 n'ukwa munani uyu mwaka. Naho umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israheli aribo bari inyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu gihugu cye. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nk'umugi kuri amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ethiopia, abayobozi b'umutwe TPLF muri Tigray batangaje ko bagiye gukura ingabo zabo mu duce tumwe na tumwe tw'intara ya Amhara bigaruriye kuva mu kwezi kwa munani muri uyu mwaka. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangisha.
Ibyo byashikirijwe mu rwandiko rwashyizwe habona n'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF. Ugo rwandiko ruvuga ko ingingo yo kuva muri ibyo bice ari uburyo bariko barakoresha kugira abagwanyi babo bitegure neza kwivuna umwanzi yabateye mu bice by'uburaruko. Intambara nshasha ziheruka kuba zerekanye ko igihugu cya Eritrea kiriko kirafashanya na Leta ya Ethiopia. Ni mu gihe mu ndwi iheze abagwanyi bo mu ntara ya Tigray bavuze ko abasirikare ba Eritrea bakoze igitero gikomeye mu karere ko hakurya y'umupaka gihana na Tigray uri mu buraruko. Ubwo rwandiko rw'abagwanyi ba TPLF ruvuga kandi ko ikugwa ry'abagwanyi babo ryari ryategekanijwe. Leta ya Ethiopia ntaco irashikiriza ku ntambara ziheruka kuba mu karere ka Tigray kandi ntaco irishura ku rwandiko rushasha rwasohowe n'abagwanyi bo mu ntara ya Tigray.
Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israheli aribo bari inyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi muri icyo gihugu. Inkuru twateguriwe na Fidel Nyonga.
Iyo myirekano muri iki gihe iri mu bintu yayo igira gatatu yaraburaburujwe bikomeye n'igipolisi n'inteko zijeje umutekano. Ibitigiri bitangwa na Leta bimenyesha ko abamaze gupfa mu myirekano batari munsi ya 14 mu gihe abamaze guhagarikwa ari 1,500. Ni mu gihe amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko abatari munsi 130 bamaze kwicwa mu gihe abandi 2,000 bahagaritswe. Umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje no muswa wa mbere ku rupfu rw'umupfasoni Mahsa Amini rubabaje. Igipolisi kijejwe kubahiza imico ya Kiislam cyahagaritse Mahsa Amini ku mugwa mukuru Tehran, kimwagiriza ko atari kakurikiza amabwirizwa y'idini rya Kiislam yo kwifuka igitambara mu mutwe. Yapfiriye mu bitaro iminsi 3 inyuma yo kwagiye muri koma. Leta ya Iran yatangaje ko yahitanywe n'indwara y'umutima umuryango wiwe wariyamirije byatangajwe na Leta kupfugwiwe mu kuvuga ko atabibazo by'umutima yari afise kwa ahubwo yakubiswe. Wasabye ko abakoze ubwo bubisha babibazwa. Abantu 2,000 baragize imyiyerekano mu bihugu bitabike ku munsi w'Imana urangiye kugira abiyamirize ikandamizwa rikorwa na Leta ya Iran ari mu myiyerekano muri ico gihugu.
Fideli Niyongabo, komeza unatugezaho inkuru ijyanye n'uko CEDEAO umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Uburengerazuba uyu munsi wohereje muri Burkina Faso nyuma ya kudeta muri urukiko cy'umweru intumwa z'abahuza.
Urugendo rw'abo bahuza ruje mu gihe hari impungenge ko kudeta iheruka kuba muri icyo gihugu izotabesha kurushiriza amatora bikazotuma ubwicanyi n'uruhagarara bitegwa n'intagondwa z'abayisilamu ziyongera. Amakuru yerekeye urugendo rwabo bahuza b'ibihugu by'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika mu burengero CEDEAO mu mpfunyapfunyo rwaye nyuma y'uko abaserukira ibihugu byabo muri Burkina Faso bemeje ko Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba yari ayoboye Burkina Faso yahungiye muri Togo inyuma y'ibiganiro byahagarikiwe n'abayobozi b'amadini. Abasirikare bagize coup d'etat batangaje ko umutegetsi mushasha Kapiteni Ibrahim Traore afite imyaka 34 muri iki gihe ari wayoboye ikese Burkina Faso imbere y'amatora ategekanijwe muri kazoza muri ico gihugu. Mu gishyirahamwe CEDEAO ryashitse ku masezerano yerekeye gutunganya amatora mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2024 gushika ubu ntibitomoye niba iyo tariki izokubahirizwa. Prezida wa nyuma yari yatowe hisunzwe demokrasi muri Burkina Faso yari yakuwe ku butegetsi na Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Abasirikare batembagaje leta yiwe bari bayagirije ko yananiwe guhagarika ibitero by'intagondwa z'abayisilamu. Yamara ubwicanyi izo ntagondwa zikora bwahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi butuma abandi miliyoni zibiri bahunga ingo zabo bwarabandanije. Amakuru atangazwa avuga ko ivyo biri mu vyatumye Damiba nawe nyina kugwa ku butegetsi.
Muri Somalia, leta iratangaza ko abasirikare bayo bafatanije n'inshuti zabo z'amahanga bivuganye umwe mu bayobozi bakomeye ba Al-Shabab uzwi nka Abdallah Nabil. Oriane Tangishaka n'udufite inkuru.
Umukuru w'abagwanyi leta ya Somalia ivuga ko yari mu bantu bakomeye cyane muri uwo muhari yiciwe mu gitero cyakozwe n'igisirikare cya Somalia gifashijwe n'inteko zishyiramo mpuzamakungu. Uwo mugwanyi Abdullahi Nadir yari yasohorewe umutahe w'imiliyoni zitatu z'amadolari y'Amanyamerika na leta ya Amerika kumwe n'iya Somalia azohabwa umuntu wese azotanga amakuru atuma afatwa. Urwandiko rwasohowe na leta ya Somalia kuri uno munsi wa mbere ruvuga ko yishwe ku munsi wa gatandatu mu kigwati cya Haramka hagati y'intara ya Juba. Amakuru atangazwa avuga ko uwo mugwanyi yari yegereye cyane ubuyobozi bwa bamwe mu bayobozi bakomakomeye bw'uyu muhari harimo Ahmed Abdi Gaden yigeze kuba umukuru wawo hamwe n'uwitwa Ahmed Diriye. Ubwo rwandiko rwa leta rugira kandi ruti urupfu rwiwe ni nk'icumu rivuye ku gihugu kandi abanyagihugu bagiye kuruhuka ibinyoma n'ubugizi bwa nabi bwiwe butagira izina. Bavuga kandi ko yari mu kibanza cyo gusubirira umukuru w'uwo muhari ahari muri iki gihe.
Oriani Tangishaka na Fideli Niyongabo ndabashimiye kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Mutugerereho mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukomeza gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku mbuga zacu nkoranyambaga arizo YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League Iteka ryasohoye icyegeranyo kivuga ko abantu ibihumbi 470 bishwe mu Burundi hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 n'ukwa munani uyu mwaka. Abagera kuri 146 yemeza ko bishwe n'abakorera inzego za leta. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Cyegeranyo cyakozwe ku kiringo kiri hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2021 n'iya 31 kwa munani uyu mwaka. Ni kiringo giburirana n'imyaka 2 n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko ubutegetsi. Ishyirahamwe ry'Iteka ryemanga ko nta kintu na kimwe cyahindutse mu bijyanye n'agateka kazina muntu muri imyaka 2 iheze ugereranije n'imyaka 5 ya nyuma y'ikiringo cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza cyavuzwemo cyane ho nyango wa gateka ka kiremwa muntu. Ijwi rya Amerika rimaze kubona ico cyegeranyo ryakuye Jean-Charles Nicolagize mukuru wa Ligi Iteka maze ridondagurira uko ibitigiriza bishyirahamwe ryiwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mice itandukanye.
Ishyirahamwe Iteka ryashoboye gutoza ku bantu 470 bishwe. Muri abo 619 bagiye batunga ibiziga hirya no hino, hakaba na 24 rero bishwe muri imwe twita ubwicanyi ndengerabutungane, n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo. Abashika 146 bishwe n'abakorera leta n'abandi amajana 95 bishwe n'abantu batashe kumenyekana abafasi nabo nyine basigaye inyuma benda bigenwe guko amajana 265 barafashe ku ngufu imwe twita ibya furambi
ariko umukuru w'ishyirahamwe Polycon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'Uburundi 18 kandi iri mu gisata cyo guhamya agati y'akazina muntu avuga ko ibyo bitigira atari byo Jean Kizimana kuri ka bidusiguri
n'icegeranyo gihengamye n'icegeranyo bishoboka ko bitiranije ibyo hataka muntu n'ibindi byaha canke n'izindi mpanuka aha turavuga iti berekana ibyo bapfuye aho bavuga 1470 kuvuga ko abantu bose bishwe na leta canke n'inzego za leta ibyo ntari ku rubuga nk'akanyarwa z'ataka na muntu ibyo biharuro sibyo
niko agize arongo yari giteka we yarafite n'ibindi bimenyetso kubwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bivuga ubwo nyene yatamatohoza banje gukorwa umukuru wa Polycon F yibaza ko abahamakuru y'igiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana
ikindi kigaragara ni uko abashobora kuba bahamakuru y'igiteka bashobora kuba bayihenda bakiha amakuru atari yo nyamba batabikora nkana kuko turabye bitewe ibyo byakozwe bigatekaza mu gatsimba atazwe ntawe uvuga ko by'ukuri agatakaza mu mutwe katariko karatsimba atazwe ntawe uvuga ko ibihugu byose byuhaze agatakaza mu njana kwijana nicyo bituma amashamwe ahari agatakaza na muntu natwe buturimo tubandaye tugaharanira ka tubandaye dusaba agatakaza muntu kutsimbatazwa mugabo amatohoza ajane bibaduje atakazina muntu arafise imwe nakogwa hariho gushika habera icaha cyaho wumvise amakuru wewe nyine ukahishikira kurabakoreye ibyo bintu twitegeje icegeranyo n'icegeranyo kibabaje cyane kibabaje ibitivuga nk'abahinga mu gihe atakazina muntu kuko dusanzwe turi abahinga mu gihe cyo gusaka atakazina muntu biboneka ko iki cegeranyo cy'ukuri ari cegeranyo gihengamye
ashaka niko yagize wari giteka bavuga ahubwo ko ibitigira bishobora kuba ari bike kubera atamwidegenzo bafite mu gihugu
aha iteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu kuko ifatira ku buryo ikoresha nuko abantu bayikorera bakora binyegeje
twabagiye niko yagize niba aho yereka leta ivyegeranyo asohora yatwishuye kuri mu bambere babihabwa ariko bataka jambo yumva ko
abambere babironka nabo muri leta turabibaha kugira ngo bahindure ingendo mugabo kibonekeza nuko nta bikorwa bikurikira ivyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura
mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa Buraya bwavuze ko hataragera ko bw'imfashanyo leta ya Burundi naho bwarikuye ko ibihano kubera hakiri ibyibwirizwa gukora birimo inagurwa ry'igisata cy'agateka kazi na muntu Claude Bocu aterukira uwo muryango mu Burundi yabivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Albert Shingiro yemeje ko Burundi naho bwateye intambwe hakiri urugendo runini rwo gukora mu bijyanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu bya demokarasi
mu bijyanye n'agateka kazina muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo no kwita muri demokarasi in demokarasi jeune ntitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijyanye n'agateka kazina muntu mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bijyanye no n'agateka kazina muntu bitere imbere mugabo nkuko mubizi nico no kwita mu gifaransa ni processus biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorera ko natwe tuzotinda tubishikira
kuva haba injyane zaturutse ukindi kiringo cha nyakugendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 amaradio atari make yagaturirwa amesha makuru n'abahamya hagati y'akazi na muntu bo mu mashyirahamwe amwamwe bagahunga igihugu izegeranyo bisohorwa mu gisata cy'akazi y'akazi na muntu mu Burundi ntibihurizwa ko n'amashyirahamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko aba mbere ari ibikoresho by'abanzi b'igihugu kandi barazi ishinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde bagume baronse imfashanyo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
komeze gutega matwi radio ijwi rya Amerika tukivuga makuru ajyanye n'u Burundi ambasade y'icyo gihugu muri Uganda yahagaritse ingoma z'u Burundi mu mpunzi muri icyo gihugu ivuga ko bazivuza mu buryo bunyuranije n'amategeko ibindi tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claven yo nkuru uri Kigali mu Rwanda
Izo ni ngoma zariko zicurarangwa n'Abarundi I Kigali mu gihugu c'Ubuganda ariko ho ibintu bishobora guhinduka ubuserukeze bwo Burundi muri ico gihugu bwatangaje ko butifuza ko zisubira kuvuga iri Kampala mu itangazo ambasade y'u Burundi mu gihugu c'Ubuganda yashize ahabona ivuga ko ihagaritse vy'agateganyo ibikogwa vy'imigwi yose ndangakaranga ikoresha umurico w'ingoma muri ico gihugu umufasoni Epiphany Kabushemeye nta mwana aserukira Burundi mu Buganda avuga ko hakenewe indinganizo nshasha yo gukoresha ingoma kugira ngo amategeko azikingira yubahirizwe yataye kamo imigwi yose ifite ingoma kayisaba kwitaba inama izobera mu buserukizi ku munsi wa kane w'iyindwi naho biruko bene iyo migwi ikorera mu Buganda cyane cyane Kampala bavyamirira kure unumwe mu batwara iyo migwi
umugwi kugira ngo uvuke ubeho kwabaye kwegeranya rwaruka rwari rwataye umutwe rwakiye mwihahamuka rukaba rushitse ngaha rutagira umwuga rukora rutagira amashuri rutagira amafaranga yo kwibeshaho rutagira abazeyi rutagira uko rubayeho nyene nitwigeze tujya kwiyandikisha muri ambasade sinumva rero migenzanire yacu na ambasade ubu ahitanguye kuva sinumva ryari no tangura kwimbira kujya muri ambasade no kuvuga ngo noba ntashe ntahutse mu gihugu kandi nibaza yuko atangoma tugiye kubasubiza ko sinibaza yuko nige twazironka babaragize mu ruhara
Mikambi y'impunzi ya Nakivare imigwi ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma naho nye niriyo nirota yitaba iyo nama kubera ku bwayo batakigengwa n'amategeko y'igihugu bahunze unumwe mu batwara iyo migwi
impunzi zahano zikengwa n'amategeko y'ikambi n'izisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi nga zisunga amategeko ya Uganda hanyuma yuyendera ikikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi zirahari ibyo kuvuga ngo umuzi zikorwa byazo bitunganywe na ambasade y'u Burundi biragoye cyane biragumye nico bisobanura rero ko ingoma nazo tuzotanga kiretse kumbure leta ya Uganda ari yitanze ayo mategeko
ubuserukizi bw'impunzi Kampala bwibaza ahubwo kuserukira u Burundi yo bagihenze abo atumira kuko kubwiwe impunzi na ambasada taho bihuriye Damien Nyabenda aserukira izo mpunzi kuri mikro y'ijwi rya Amerika
impunzi naho baba yirukanye mu gihugu cyayo u Burundi bwo buguma mu mutima wacu umbujije kuvuza ingoma y'u Burundi ni nkuko wambwira ngo ntuzosubire kuvuga ikirundi ariko rurimi kavukire je nibaza ko atamvu nimwe yotuma bavuga ngo hagarika kuvuza ingoma n'ingoma zose ni muzizane ntibazi yo twazikuye umengo rizo twahawe na ntuzi na leta y'u Burundi mugo bakibagira yuko kubera urukundo dufitiye akaranga kacu twe turikora ku buryo buke dufite tukazirondera izo ngoma kugira ngo tumwe turiko turiyibutsa irage rya basokuru
ahavuye agashavu kuri leta y'u Burundi no kubuserukiza bw'ico gihugu mu Buganda ni gitaramo ciswe Nyegenyege Festival cabereye mu karere ka Jinja mu Buganda kuva itariki 15 gushika 18 ukwezi guheze kw'icenda muri ico gitaramo ubuserukize bw'u Burundi mu Buganda buvuga ko umwe mu migwi ikorera muri ico gihugu wemereye abakenyezi kuvuza ingoma bakoresheje n'ibihimba vy'ibanga vy'umukenyezi nk'amabere abandi bakazivuza bambaye umwambaro u Burundi budashima ubushikiranganje bw'imico kama mu Burundi bwarasohoye itangazo bwiyamiriza iyo nyifato kubwo u Burundi ihonyanga amategeko y'ingoma aha n'abavuzi b'ingoma b'impunzi mu Buganda naho batemera ubutumire bwa ambasaderi barahuriza kunyifata ibereye ihagateka ingoma
nk'umunyakaranga ndanegura cyane nivuye inyuma ivyakozwe n'urya mugwi wagiye muri Nyegenyege bakoze ibidakogwa
uyu n'umuco ni nk'intabonwa aho bari hose bariko baravuza iyo ngoma bawukingire abaze baribuka yuko iyo ngoma icisigura n'abategerezwa kugira kuyivuza baribo n'ingene bateza kuyivuza kugira ngo akaranga kacu kagume kubahizirijwe aho turiko turazivuza hose uwo bayabikoze turamwica reka turageza tukamuhanura kugira ngo ibyo ntaze bisubire
ahahungiye abarundi hose haba mu kareka Afrika y'ubuseruko canke iburaya mu minsi mikuru itandukanye zihuza umuresho w'ingoma ntibigera uburamwo bafata ingoma nk'umutima w'igihugu cabo ingoma z'u Burundi zirandetswe nk'itunga rikingiwe ku isi nzima n'ishiramwe mu zamakungu rikingira umuco nakaranga UNESCO kuva mu mwaka w'2014 Pierre Claveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho umuryango urengera uburenganzira bw'umuguzi ADECOL washize ahagaragara raporo ivuga ko ibura ry'ibiribwa ryugarije abatuye umurwa mukuru Kigali n'imijyi yunganira uwo mujyi inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi
Ubushakashatsi bwakorewe mu mujyi wa Kigali no mu mijyi yunganira Kigali ya Musanze ndetse na Rubavu umuryango wa Decor wabukoze wagaragaje ko muri iyi mijyi hari ikibazo gikomeye cyo kubona ibiribwa Ndizeye Damien umuhuza bikorwa w'uyu muryango
mu mijyi kenshi abaturage bariyongera ariko ibiryo ntibyiyongera usanga imyubakire yiyongera hirya no hino mu mijyi basatira ahantu hahingwa uretse n'abatuye umujyi n'abari abahinzi ubwabo abenshi bari guhinga bahingira isoko ubigatuma imiryango yabo yicwa n'inzara mu mijyi rero naho urabona ibiciro bigenda bizamuka umunsi ku munsi abaguzi nabo bafite ikibazo cy'iryo hindagurika ry'ibiciro ku isoko kandi ari byo twiyezereza imbere mu gihugu muri ibi bihe mu mijyi nta makirira arimo bijyanye no kurya kubera ko hari abaturage benshi inama nagira bari abantu bava mu byaro baza mu mijyi mu byaro ariho hari amahirwe ubu ngubu
ibyagaragajwe n'ubushakashatsi bishimangirwa n'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda imbaraga kuri bwana Joseph Ntakiruta Imana ukorera uyu muryango yumvikanisha ko ibura ry'ibiribwa biterwa hanini no kutegera umuhinzi uko bikwiye
umuhinzi uhinze dodo afite imiti bakoresha kugira ngo byere zinyongera musaruro akeneye kumenya nihe nyongera musaruro atera azazitera ryari kuri izo mboga azarindira igihe kingana iki kugira amaze gutera bwa nyuma uwo muti kugira ngo azisoroma zijyane ku isoko bityo wa muntu uzazirya azazirye zitarimo ya miti myinshi yatewe ngo bitangire bimwangize bimutera uburwayi bwinshi haba za kanseri n'ibindi umuhinzi rero akeneye amabwiriza menshi aturutse mu nzego zitandukanye
kugeza abafite amikoro make batuye mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije kibagoye
turahangayitse rubanda rugushiruza rya gusa
ikitwa imboga twajyaga tubona imboga za 50 ariko ubu ngubu zazindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni 25 ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica heka rimwe ku munsi
mu mujyi yunganira Kigali yakoreweho ubushakashatsi naho abahinzi babo ndetse n'abaturage muri rusange bagaragaza ko batorohewe no kubona amafunguro ahagije yewe ko n'imyaka biyezereza nayo batakibasha kuyiha aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Rubavu na Musanze bavuganye n'Ijwi rya Amerika
mbere muri Musanze ibirayi biguza y'amafaranga hejuru ya 450 umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko no gushakisha ibindi bintu yagura
abahinzi babihinze ni bake noneho babahinze babihinga muri Musanze ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye
kugeza ubu bakoze ubushakashatsi bagaragaza ko hari ibyihutirwa leta ikwiye gukora kugira ngo abatuye mu mijyi babashe kubona ibibahaza nibwo arandizeye Damien umuza bikorwa wa Decor
kubijyanye n'imirire hari icyo leta yakora nk'imirire myiza urabona ko leta yitaye cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5 ariko itegeko ryagombye kureba n'abantu bari mu zabukuru badafite ubushobozi hejuru y'imyaka 50 ariho ubona bari mu mirire mibi babandi babura amaraso bashyiraho itegeko rituma abantu batubaka mu nkengero z'umujyi ngo bubake bagenda hirya no hino kuko imijyi urasanga imijyi igiye guhura
abakoze ubushakashatsi basaba ko abahinzi bakwiye kwegerwa n'ababishinzwe bose bakabakurikirana bagasobanurira kuko bakwiye guhinga Madamu Beatrice Umukiza akorera ikigo cya leta gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa no kurengera abaguzi rika
ntarika twebwe tugenzura ko imiti iri gukoreshwa mu gihugu yemewe gukoreshwa mu gihugu ari urutonde rw'imiti dufite rwatangajwe bw'imiti yemerewe gukoreshwa mu gihugu noneho izindi nzego dukorana nazo zigisha abahinzi uko ya miti ikoreshwa niba wateye umuti uyu munsi bakakwigisha n'igihe uzasarurira kugira ngo uzasarure bya wa musaruro utagifitemo bya bisigazwa by'umuti. Niyo mpamvu kujyanamo muri gahunda burya bifasha wa muturage kugira ngo amakuru ayafate kandi afatire rimwe.
Umuryango urengera abaguzi mu Rwanda ugaragaza ko bibanze mu mijyi kuko usanga ariho hari abantu benshi babavuye mu cyaro bibwira ko mu mijyi hari amakiriro, ateko rigasaba abaturage kutihutira kujya mu mijyi kuko nta kazi gahari muri iki gihe, ahubwo bakagumya iwabo mu cyaro aho bashobora kubona imirimo yo gukora nk'ishingiye ku buhinzi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gihugu cya Burkina Faso abasirikare baheritse ubutegetsi kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Kudeta ibaye ya kabiri mu mezi umunani. Ese bifite izihe nkurikizi? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabibajije Professeur Jean-Marie Ntahimpera, umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza Gatulika ya Afurika y'Uburengerazuba mu gihugu cya Mali.
Iyi kudeta igira kabiri je nibagaza ko bwa mbere yerekana instability, yerekana yuko muri kana karere ibintu cyane z'umutekano aho kumera neza kera yimera nabi. Kubera kenshi aba bantu bakwita kudeta bagiriza ubutegetsi bari yuko butashize ingufu cyane mu bikorwa byo kurwanya bajya abantu bita abayisilamisti ariko bariko bagwanya intwaro cyane ngaha muri ku bya Burkina Faso, Mali, Niger n'ibindi bihugu byo ngaha. Ariko nko muri Burkina Faso cyabaye nuko kuva rya mu perezida mushasha haje nta gahinga bigeze baronka, ahubwo uburere byinshi twavuga ko bwari bukeye n'amahoro hari n'uburere bwafashe nabo bayisilamisti ayo mabarabara yugawe umva abanyagihugu nyine bakaja mu ngorane zitanze zisumba izo bari basanzwe zirimwo zigura yuko ubutegetsi kuva icyo gihe cya kudeta iba butashoboye gusubiza ibintu mu buryo mujyanye n'umutekano.
Ariko naho abo baba bakuye abandi abasirikare bavuga ko baje gutuma ibintu bisubira mu buryo bahagarika ubwo bwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu nkuko mwariko murabivuga birabandanya ahubwo bitera bikwiragira hose no mu bindi bihugu bitari bwashikemwo. None ikintu gishasha babazanye ni iki? Tufate abategetsi bashasha bagize kudeta muri Burkina Faso, muribaza ko ari ikintu bazohindura ku byerekeye urwo rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu cyangwa barafite izindi nyungu zituma barondera gufata ubutegetsi zitari zo kurwanya abo bayisilamu? Ku bwanyu mubibona gute?
Niboneka neza kubera mujya mu musirikare yitwa Ibrahim Traore afite ipeti rya kapiteni n'umuntu adasanzwe azwi, numva umuntu akanasanzwe ari mutoye mu gisirikare ari ibintu bitangaje cyane. Igisirikare kirimo ibicoshoro by'abakoroneli n'abajenerali, iragoye kumva nyine ko uwo bashanye gushyira imbere ari umukapiteni. Ariko icyo nibaza ni uko ibyo byose yaba yahora ari perezida yitwa Damiba, yaba Ibrahim Traore, bose n'abasirikare kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Iki cyo byerekana cyane ni uko hari kutumvikana hagati muri icyo gisirikare nyine mu byerekeye strategi bakoresha kugira ngo bakore ibyo bemereye abanyagihugu, ni ukuvuga gusubiza mu buryo nkuko Fatora turabivuga ibintu cyane cyane byerekeye iby'umutekano mbere n'ibindi bibazo byinshi, kubera ko ibyo bibazo byonyine bihari. Tuvuga yuko uwo mushahara adashaka kwitorera inyishu kurusha ko ujya bakuye atazobishobora muri kino gihe, biragoye kuvuga.
Murakoze, ndabashimiye.
Murakoze nawe.
Urakoze nawe Fidele Niyongabo. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Mbere yuko dutandukanaho tubibutse ko ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligiteka ryemeza ko abakozi b'inzego z'umutekano z'igihugu bishe abantu barenga 140 hagati y'ukwezi kwa gatandatu 2020 n'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israheli ari bo bari inyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu gihugu cye. Naho umuryango CEDEAO w'ubukungu bwa Afrika y'Uburengerazuba uyu munsi wohereje abahuza muri Burkina Faso nyuma ya kudeta yo mu cyumweru gishize. Muri Somalia ho leta iratangaza ko abasirikare bayo bafatanije n'inshuti zabo z'amahanga bivuganye umwe mu bayobozi bakomeye ba Al-Shabaab. Inshuti mwari muduteze amatwi ahaniwe dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimira ko mwaduteze amatwi. Nshimire injiniyeri Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Tahani wewe wegeranije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza.